Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Sangu kaze bakunzi mwese ba radio Inzamba agateka kawe. Nirya sango rya makuru mu Kirundi twabateguriye kuri uno wa gatatu. Turi ku igenekerezo rya 2021 ndamukiza umwaka w'2021. Ayo twabatororokanije nayo akaba agize n'ingingo nkuru zikurikira. Ukudahana amabako gwano rwa ruhagwe imbonera kureza umugambwe CNDD-FDD kurabananya kwibonekeza. Ijoro ryo kuwa mbere rishiro wa kabiri umuntu umwe yatemagowe n'imbonera kure muri komine ya Nyabihanga mu ntara ya Mwaro. Abanyagihugu baho basaba ubutungane gukurikirana abakoze ico caha. Ifungwa ry'uwahoze ari umushingamateka Fabiano Banciya Nino rirahagaritse umutima amakungu. Ishyirahamwe mpuzamakungu ry'abashingamateka Action Mondiale des Parlementaires benishira hamwe riharanira agateka kazi na muntu au centre Raoul Wallenberg pour les droits de la personne asaba irekugwa ryiwe ngo kuko ngo afunzwe ku karenganyo. Abanyagihugu batumbera ibibanza bashaka kwipimisha umugera wa coronavirus baratewe impungenge n'ingene abato uwo mugera badaheza ngo bakurikiranwe baba bakiraho canke bavuye muri ivyo bibanza bagatinya ko muri ivyo bibanza nabaje bakomeye bashobora kuhandurira uwo mugera wa corona. Aya n'ayandi yose ni mukanyi sase murano makuru umugera mushikirizwe na jewe nyene Arisa Kimana. Kaze
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Umuntu umwe yarayatemaguwe n'imbonera kureza umugambwe CNDD-FDD ku mutumba iteka muri komine ya Nyabihanga mu ntara ya Mwaro hari mu ijoro ryo kuwa mbere rishiro wa kabiri. Abanyagihugu bo ku mutumba iteka bakaba batewe umutima uhagaze nuko izo mbonera kure zikora ivyo hanyuma ntiziheze ngo zikurikiranwe n'inzego z'igipolisi n'ubutungane. Inkuru ya Raoul Nkengurutse.
Amakuru atangwa n'abanyagihugu muri komine Nyabihanga mu ntara ya Mwaro amenyesha ko ku munsi wa mbere hari umunyagihugu wo mu Gacimbiri Musama yatemagujwe imipanga Imana irakinga ntiyapfa. Amasoko ya radio Inzamba agateka kawe avuga ko abamutemaguye ari mbonera kure zo muri ako gace, bivugwa ko bamusanze mu nzi iwe. Izo mbonera kure zikaba zoba zahora uwo muntu kuba ngo yashatse kuba kugwiwe adaciye imbere y'abajejwe intwaro n'abahagarariye amategeko, ivyo bita mu Kirundi gucikiza. Aya makuru nyene abandanya avuga ko imbonera kure zitandatu zamusanze muhira mu ijoro ziramukubita zitako ziramutemagura imipanga mu mutwe. Mu rugo rwaruka bw'imbonera kure rwagirizwa kuba rwarasinzikarije ubuzima umunyagihugu ngo hoba harimwo uwitwa Dismas Ndajimana, Niyonsaba Abraham, Haburyakira Magadu, Alexi hamwe n'abakobwa babiri uwitwa Tuyisenge be n'uwitwa Vanessa. Naho bose amazina yabo yamenyekanye ntibigeze bakomwa kumwa kugeza ubu. Umukuru w'umutumba yoba yaciye agerageza kubifukafuka. Abanyagihugu bakaba bavyiyamiriza kuko ari urubanza rw'abagirizwa kugomba gusesa amaraso rwategerezwa gukurikiranwa n'inyamiramabi. Amasoko ya radio Inzamba ahinyabihanga avuga ko kuducimbira inyansyo ko kuri uwo mutumba nyene iteka imbonera kure zagirizwa gufata ku nguvu umukenyezi umwe wo mu micungararo bamusanze kurugiwe. Ayo makuru avuga ko izo mbonera kure mu gukora ivyo babanje kumusohokana bamujana mu ishamba ryegere ngaho baramusambanya bongera bamusahura ivyo yari afise nka telefone ngendanwa n'amafaranga atazi igitigiri. Abakoze ivyo amasoko ya radio Inzamba avuga ko bari barongowe n'uwitwa Nimpaye Viateur. Ayo makuru nyene avuga ko abamaze gushengezwa bemeye icaha kuko hari ibimenyetso bitabesha bifatwa nk'ivyemezo, ariko icagiye kubabaza nuko izo mbonera kure zitahanywe. Uwatemaguye yaciye ajanwa ku bitaro aho ariko aravurirwa. Mu muryango wiwe bakaba basaba ko imbonera kure zakoze ivyo zoriha amafaranga y'ibitaro kandi bagashengezwa mu butungane. Ikindi abanyagihugu basaba nuko abajeje intwaro ku rwego rwa komine bokora ibishoboka byose bagashira ku murongo izo mbonera kure kugira ngo ubukozi bw'ikibi no kudahana ntibibandanye bisasigwa indava muri komine Nzamba agateka kawe ntirwashobye kuronka kuri telefone Adrien Ntunzwe n'Imana Mustanteri wa komine Nyabihanga cyo kimwe n'urongoye igipolisi muri iyo komine ngo bagire ico bacikirije kuri iyo ngendo yo kudahana isa niriko irasasigwa indava muri iyo komine
Ahawuru nkengurutse tumushimire ayo mabi rero akogwa n'urwaruka rw'imbonera kure araraje ishinga abaharanira gateka ka muntu Pacifique ninirazwe arongwe ishiramwe Fokode ababazwa nuko abakora ubwo bubisha bakingirwa ikibaba n'abajejwe intwaro agatabanyabona ubutegetsi igipolisi yamwe n'ubutungane gutunganiriza abanyagihugu hamwe no kubahiriza amategeko y'igihugu tumwumvirize
ibi bintu subgambere tubyumvise kuko no mu bindi bice bitari bike by'igihugu hari imbonera kure ziboneka nk'intakogwa ko aho usanga bakora amaroregwa yabaye yukwica abantu yo gufata abantu bakabugwa irengero canke gufata abakenyezi ku nguvu mbere no kunyaga ibintu by'abantu aho hose ugasanga ibe nizo mbonera kure zibandanya zigayaga yatabuzikora ko nkuko umengo ibyo bintu bakoze si byaha nakajyo ngaho gusubira gutera kamo abajejwe ubutegetsi mu Burundi abajejwe intwaro igipolisi n'abajejwe ubutungane kwicuba bereyeho ari gutunganiriza umunyagihugu no kubahiriza amategeko y'igihugu rimwe na rimwe twarumvise hamwe hamwe imbonera kure twumva zigenda zirahanwa muri iyo komine ya Nyabihanga muribuka ko n'urongoye imbonera kure muri komine wenyene apfunzwe kubera icyaha yakoze cyo kunyuruza umunywanyi wa CNL muri iyo komine Richard Havyarimana hari mu kwa gatanu k'umwaka uheze icyo gihe twarabikengurutse kubona iyo mbonera kure yarafashwe kandi igahanwa naho itahawe igihano kingana n'icyaha yari yakoze dusaba tegetse rero ko bandanya iyo ngendo kuri no mbonera kure zimbonera kure zivugwa muri ayandi mabi nazo zigafatwa zikongera zigahanwa ibyo nibyo bizozana iteka mu gihugu ibyo nibyo kandi byokwerekana ya leta yitambyeye ubuvyeyi niraza kubwo hagarara muri uko nyine kwitwararika abana b'igihugu
ikizere cyari cyatewe n'itorwa rya Evariste Ndayishimiye cyaraheze kubera mabi y'agahomera bunwa yabandanije yibonekeza ibyo binegugwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu y'abashinga amateka Action Mondiale de Parlementaire n'ishyirahamwe rihanira agateka kazi na muntu Le Centre Raoul Wallenberg pour les droits de la personne aya mashyirahamwe aheruka kwandikira leta y'u Burundi kete aho anegura cyane cyane ifungwa ry'uwahoze ari umushinga amateka Fabiano Bancibyanino kubwa ya mashirahamwe Fabiano Bancibyanino yahowe ko yubahirije ibyo yategerezwa gukora kubera abashinga amateka bategerezwa gucungera ibikorwa by'ubutegetsi kuko ibwirizwa nshingiro ribibahera uburenganzira Diane Ndikumana aducire ku mayange ibiri muri iryo kete
ishyirahamwe ry'abashinga amateka ku isi hamwe n'ikigo giharanira agateka kazi na muntu citiriwe Raoul Wallenberg baranegura ibirego biri kuri Fabien Bancibyanino ahorwa ko yiyamirije ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu mu gihugu ciwe kubw'ayo mashyirahamwe ngo birakenewe cyane ko uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro bikingirwa atagutinya kubihorwa avuga ko ingingo zafashwe na leta kuri uwo yahoze ari umushinga amateka ziciye kubiri n'uburenganzira mpuzamakungu bw'agateka kazi na muntu igihugu cy'u Burundi ciyemereje iryo kete ryibutsa ko Fabien Bancibyanino yafashwe bidaciye mu mategeko itariki 8 munyonyo mu mwaka uheze aregwa guhungabanya umutekano gutuka inzego no kugarariza ayo mashyirahamwe yerekana ko ibirego byo kugarariza no guhungabanya umutekano byamara ivyitwazo byo kugira ngo hafungwe hadakurikijwe amategeko abaharanira agateka kazi na muntu bandi benshi harimwo na Germain Rukuki yatsiriwe imyaka 32 y'umunyororo mu rwandiko rwabo ayo mashyirahamwe avuga ko ubuzima n'amagara yiwe akitswe cyane kubera yashizwe mu kumba k'umwiherero inyuma aho yandikiye ikete umurwi w'igihugu ujejwa agateka kazi na muntu aho yashize ahabona ihohoterwa no kuborezwa igufa bikorerwa abanyororo kubwishira hamwe ry'abashinga amateka ku isi hamwe n'ikigo giharanira agateka kazi na muntu kitiriwe Raoul Wallenberg ngo itogwa rya Evariste Ndayishimiye ngo ryari ryatumye haba ivyizere vy'uko igihugu kigiye guhinduka ariko ngo izo vyizere ntizatevye gutakara bivuye ku mabi mashasha abandanya akogwa guhasha uwo wese batavuga ari umwe no kufunga abantu hahonyanzwe amategeko zabandanije vyimonogosa ayo mashira hamwe agasaba rero leta ko yorekura atagisabwe sabye batijya nino no kureka abamenyesha makuru bakabandanya akazi kabo mu mwidegenzo no gushikiriza ibiriko biraba bafatiye ku nkuru nyazo zitohojwe
tubibutse ko Fabiano wanshijya nino yarengukijwe itariki 20 ntwara nte muri sentare nkuru ya Mukaza akaba yasabiye umunyororo w'imyaka 2 n'amezi 2 urubanza rukaba rwashizwe mu mwiherero.
Inzamba
tubandanyize ano makuru twabateguriye mu gisata cy'amagara y'abantu aho ingene ibigo biriko birapimigwamo umugera wa coronavirus biteye amakenga abanyagihugu mu gisaga cya Bujumbura. Ibyo bigo bikaba byakira abantu benshi muri bo hakaba bamwe basanga barwaye mu gihe baba bamaze umwanya mu bandi bagundanye aho barindirira gupimwa. Ababibona bavuga ko aho hantu hashobora kuba handurira benshi kuko baba bagundanye ku murongo. Iruhande yayo makenga abatowe ikiza cya coronavirus bataha nk'uko bisanzwe umwe wese imwere yari asanzwe yiyunguruza eka n'abagendera mu modoka zunguruza abantu benshi bataha muri ubwo buryo nyene. Inkuru twateguriwe na Josine Kaze.
Ntawo kubanza ati utaha gute abanyihugwaye hari nabaye hano.
Uyu n'umunyagihugu wo muri imwe mu makartye y'igisagara ca Bujumbura yifuza kwipimisha umugera wa corona hari kuri uyu wa kabiri mu bibanza bibiri yaciyemwo mu bwiza aho bita kuri Bon Accueil no mu Ruziba hose yasanze atamwitwarariko w'ugukinga ko ikiza kirandagata abantu bakaba bicarana barundanye bagashobora kwanduzanya.
Namwe no munsi nagiye kuri Bon Accueil nasanze hari abantu benshi benshi harabanza bayigwaye akaba ari ndi gisukome hamwe n'abandi bafeje kubapima wasanga naho mumurindiriye leta aho mwicaye kugira bapime mwicaranye mufatanye mugundanye hari abashobora no kuyandira ko ico kibanza aho nyene yagiye ko yataje akomeye cangaye ni sante apimira kwe mu Ruziba naho ne ni nkaco kimwe baza kwa kundi nyene ageze gihe cyo kubapima mama yicaye kwa kundi nyene hari n'abaye handura benshi cyane bashatse uko nyene yayimenye ugasanga yaje n'amaguru abandi bafashe amakinga amabisi hamwe n'abandi ugasanga anatahanya rumwe ugasanga agiye guhereza abandi bantu mirongo mu muryango hagiye atemberera hose.
Abanyagihugu bakabona ko leta yari ikwiye gushiramwo ingufu mu gutegeka abanyagihugu kubahiriza amategeko ajanye no kwirindira ndagata gikiza cy'umugera wa corona muri iki gihe cabaye cinshi. Bakabona ko inzego z'ubushikiranganji zisa nuko zititaho ico kibazo.
Ikintu umuntu yosaba leta y'u Burundi n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu aho abantu bapimira iyo covid yuko bogerageza ibibanza aho umwe wese yicaye bagahana intera n'uyundi hama bakagerageza aho ariho ambulansi ngaho hafi uwabonye agwaye uko yaba bimeze kose araremba atararemba akaba arimo dukica umutwara kwa muganga kugira ntasubire kugenda uko yaje ngo yanduze abandi bantu kuko yabaye indanse yabaye nyinshi cane ibara yatugwana ndee n'ibintu byo gukaraba amadisinfekta ntanabahariye amazi usanga bashyize ahantu hamwe kabiri hari abantu benshi hari unasanga yaheze hakiri kare ubwiye gukora ugasanga ntanayahari.
Kuri ayo makenga y'abanyagihugu uruganda rwa Radio Inzamba rwagerageje kurondera umushikiranganji w'amagara y'abantu hamwe n'umuvugizi w'ubushikiranganji ariko ntirwashoboye kubaronka ngo bagire ico bashikirije. Kugishira hamwe impuzamakungu OMS umuntu umwe agwaye ashobora kwanduza abantu babiri mu kiringo gito cane. Abahinga mu by'indwara z'ibiza bo bakavuga ko atagikozwe mu Burundi bishobora kuyangara. Kubitigira bitangwa n'ubushikiranganji abantu batandatu nibo bamaze guhitanwa n'ico kiza ariko rero amakuru atandukanye yemeza ko ico gitigiri kirenga kure kuko hari abamaze kwitaba imana mu ngwi wabo abandi nabo bakitaba imana batapimwe ariko bari bafite ibimenyetso vy'umugera wa corona.
Kubwa kome konakuze umuhinga w'umushakashatsi mu ndwara z'ibyaduka leta y'u Burundi ngo ifise uruhara runini mu gufasha gukingira abanyagihugu ntibandure ico kiza ca COVID-19. Uyo muhinga asigura ko umugwayi yatowe umugera wa COVID-19 yategerezwa gushikanwa muhira n'inzego zijejwe amagara y'abantu kugira ngo umugera ntukwiragire mu bantu bagendana ndetse n'uyo mugwayi agategerezwa gukurikiranwa no mu kibano. Tumwumvirize.
Iyo umuntu agwaye yapimwa akagwara mugakana ntarembye aragwaye gusa mugaba aragenda genda nivyo baramurungika agasubira muhira ariko ntiyaja gufata ngo aje gusubira kuja kubonana n'abandi barabimubuza ni ukuvuga ubushikirano ari bw'abantu bwateza kubasubiza muhira bakabatwara kuko bateza no kubakurikirana hanyuma bakaraba cane cane yuko uwo mugwayi afise aho aba hakwiye kugira ngo aguma ari wenyene canke abiwe aguma ari bonyene ntaza arabonana n'abandi. Murazi mwese yuko umukuru w'igihugu yavuze ati sinandura sinanduza kandi ndakira, ivyo ni ibintu bitomoye neza cyane kuko bivuga neza yuko umuntu wese ateza kwikingira. Rero ibi cyerekana yuko kumbe bidakurikizwa biravugwa ku muntu mugabo ntibikurikizwa, ntituzi yuko bigera kwikizwa kubera kubura uburyo bw'amafaranga canke ko ari politiki idatomoye yo kurwanya ico kiza ruhonyangambe ca COVID-19. Mumenya neza yuko umuntu ataragira ibimenyetso ashobora kwanduza nubwo atabaragira ibimenyetso akomeye iminsi ibiri imbere arashobora yuko ibimenyetso bigaragara arashobora kwanduza kandi akaguma yanduza no mu minsi icumi canke cumi n'ine ikurikira. Leta yateza kugira akigoro kanini kugira ngo irabe yuko abantu batopfa. Leta yategerezwa kugira amafaranga akwiye n'ubuhinga n'abakozi bakwiye kugira ngo bagwize ingamba zo gufasha abo bantu kugira ngo baronge kibatwara kwa muganga baronge baho babashira.
Mu gisata c'intwari bereye naho bamwe mu baguzi baba ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga basaba abajejwe intwaro n'abarongoye igipolisi guhaguruka kubahereza ibiciro byashinzwe na leta ku bidandazwa nk'isukari be n'ibinyobwa bihingurwa n'ishyirahamwe Brarudi. Abo baguzi bakaba bateye akamo inyuma yaho haheze ukwezi ku giciro kizwi cy'ikiro cy'isukari hadugijwe k'amafaranga amajana atanu, ibinyobwa bya Brarudi nabyo bakarenza k'amafaranga ari hagati y'ijana n'amajana atatu. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Nadine Mporakeye.
Haraheze hafi ukwezi kurenga uburenganzira bw'abaguzi ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga eka mbere no hagati mu makomine buhonyangwa mu kuduza ibiciro nko ku kidandaza cy'isukari hamwe n'ibinyobwa bya Brarudi. Ubu ikiro kimwe cy'isukari kigurwa amafaranga ibihumbi bitatu mu gihe igiciro kizwi cyashinzwe na leta ari ibihumbi bibiri n'amajana atanu. Abaguzi basaba abajejwe gucungera ibiciro imvo y'iduzwa ry'igiciro cy'isukari kuri urwo rugero rw'amahera amajana atanu ku kiro kandi bizwi ko atabukene bw'isukari buhari mu gihe bizwi ko intara ya Muyinga ironswa n'ishyirahamwe Susumo rihingura isukari amatona arenga 45 buri kwezi. Izo ngorane ziduzwa ry'ibiciro ziribonekeza kandi no mu rudandazwa rw'ibinyobwa bya Brarudi aho abadandaza bidugirije ibiciro atamvu batanze. Mu bunywero nka bwose icupa ry'ikiyeri rya santilitiro 72 rigurishwa amafaranga 1,600 igiciro cashinzwe na leta ari 1,500 bok iva ku 1,300 ija ku 1,500 icupa rya Amsteri santilitiro 65 ryavuye ku mafaranga 1,800 rija ku 2,000 nkuko amakuru atangwa n'abihereza ibinyobwa bya Brarudi abandanya bimenyesha. Eka n'abaranguza izo nzoga nabo nyene ngo barikitse mu kiza mu kuduza ibiciro bongera ko amafaranga ari hagati y'amajana atatu n'amajana atanu ku ikaziye y'ibiheri na Amsteri nini. Abaguzi basaba intwaro n'igipolisi gufata ingingo zose zo gutuza abo badandaza ngo kuko bagararije amategeko.
Dusozere ano makuru ku nkuru y'umubabaro ku muryango w'abamenyeshamakuru b'Abarundi. Umumenyeshamakuru w'inararibonye Emmanuel Nzeyimana batazira Nkware yahoze akorera radio na televiziyo y'igihugu yaraye yitabye Imana ahitanywe n'indwara. Umumenyeshamakuru yanarongoye iradio y'igihugu asize izina mu muryango w'amenyeshamakuru nk'uko bivugwa na Elia Mwitira umwe mu bo bakoranye kuva mu mwaka w'1988 avuga ko bamwibukira kugutunganya neza akazi k'umwuga wo kumenyesha amakuru. Elia Mwitira.
Emmanuel Nzeyimana namumenye mu za 1988 dusa nk'abatanguriye akazi rimwe. Nzeyimana bagiye baramugomwa aratwara igisata twakoramo cerekeye Ikirundi munyuma arashingwa kurongora abamenyesha makuru bose ni naho munyuma kubera ubwo bwira n'ingene yakora akazi baramugena kuba umuyobozi. Emmanuel Nzeyimana yari azi gutunganya akazi. Je nibaza yuko ari naho hoba haravuye uko kuja baramugomwa ugiye kubona icyo twita mu mwuga conducteur yaragikerebuka ko cyane kandi akikora n'ubwira. Ikimenyamenya n'abantu twakunda gukorana amakuru yarangiza umwaka twasanga iminsi yose yateguye ibikuru bikuru tuzotegura tukaza kumwunganira gusa canke tubihe iyindi ntumbero umugabo ibanze yari yayitweretse. Emmanuel Nzeyimana yari umuntu akundana abantu bose hajya muri radio na televiziyo nibaza yuko afise abansi bari kurushi nta n'umuvuga nawe n'utamukunda nta mwanga. N'abamenyesha makuru cane cane abakiri bato no basaba ko baronse akajyo ko kubaba ingene akora ko kuraba ingene agendana n'abandi ingene yitaho abandi bo bifatirako umwuga urakiza abantu bakiri bato babifatireko.
Ikuri iyo nkuru y'umubabaro duce dusozorera ko amakuru twabateguriye kuri uno wa gatatu ndabakengurukire mwese mwari muduteze amatwi kuri mikoro mwari kumwe na Arisa Kimana mugire ibihe byiza aho muri hose.